nzamba
nzambira samirana
Tuna mwa bakunzi ba radio inzamba gateka kawe twahi kaze muri no makuru yo kuri wa 33 mukakaro umwaka wa 2021 amakuru umwe gushikirizwa na jewe Arisa Kimana akabagizwe n'inkingo nkuru zikurikira leta y'u Burundi ngo kwenyabona guhimiriza vuba bwango abarundi bose kwitabira umugambi wo kingegwa ikiza cya coronavirus mu gihe boronka incanco Murano makuru murumva muhinga mu bijanye n'indwara zandukira atangazwa n'imvugo yarayishikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu asigura ko atamurundi bazohimiriza kwicandagisha ikiza cha corona naho bemerewe incanco z'icyo kiza Umanuka bw'igihugu naho imyidogo ni yose mu badandaza mu mazu y'ubudandarizo bw'imiti imvo akaba ari isahurwa ry'amafaranga ryakozwe n'igipolisi muri ayo mazu mu gihe bariko basaka imiti yataye igihe muri ayo mazu y'ubudandarizo bw'imiti muravyumva mwidonido Mubijanye na gatya kazi na muntu abanyaroro bahejeje igihano cabo mu Burundi babandanya kwibonekeza mu mabohero atandukanye ishyirahamwe rihanira gatya kazi na muntu mu Burundi akat rigasaba rishimitse ubushikiranganje bw'ubutungane kurekura abanyaroro bahejeje igihano cabo mu kubahiriza amategeko agenga gateka k'abanyaroro kaze mwidonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, inzamba, akaburungu, org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhera ya makuru kuri iyi nkuru iciye ku masonga. Leta y'u Rwanda yashikirije kuri wa gatanu abantu 19 bakekwa kuba ari abarwanyi b'umuhare Red Tabara wiyemeje kurwanya leta y'u Burundi. Aba bantu akaba ari abagabo bashikirijwe igisirikare cy'u Burundi hari intumwa z'abaserukishira hamwe Sergel muri leta y'u Burundi akaba ari umunezero. Ibiro by'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bikaba byashimye iyo ntambwe yatewe n'u Rwanda leta y'u Burundi gasaba ko n'abagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu mwaka w'2015 ku ntwaro ya Petero Nkurunziza ngo boshekerezwa u Burundi Tubananya makuru mu bijanye n'amagara y'abantu aho mu ntara za Ngozi na Kayanza abanyagihugu basa n'abadohotse gukurikiza inkingo zo kwikingirikiza cha corona amakuru ava muri izo ntara yemeza ko abantu babandanya kuramukanya bahana ibiganza abandi bakarwana mu nda eka mbere ngo hariho n'abasomana tubibaze Beni Axera Kana
Ahatari hake na bikono vya madi yugu kara wiki haboneka niho kuyinjiriro ibiro bitandukanye ku masoko ku mashengero ku bunywero ku maduka n'ahandi ibyo gukaraba byarahebwe aho bikaze niho kuyinjiriro ry'ibitaro bikuru byo mu Kayanza aho abantu binjira bagasohoka badakaravye kandi aho gukarabira harategekanijwe eka na bamwe bitwa abasiti aho bari ku bwinjiriro ntibategeka abantu gukaraba ikindi nuko amakoraniro atandukanye akogwa hatubahirijwe amategeko ku buryo nko mu masoko mu masengero mu manama agirishwa abanyagihugu ku mugaragaro mu miduga aho hose usanga abantu bagundanye ukuri kwamye kandi atano dufuka munwa bambaye nubwo ari itegeko kwingenzi zitegerezwa kuba zitwambaye benshi badushira kwibagira bashikira abapolisi bajeje kubahiriza uruja n'uruza mu ibarabara ibintu biruko mu gihe ubushikiranganje amagara y'abantu yamenyesheje kuri wa kane aho yagendeye ibitaro byo muri komine Kiremba ko yasanze ibitigiri by'abantu nubandura iyo ngwara bigenda byiyongera abanyagihugu muri izo ntara za Kayanza na Ngozi bakaba bafise impungenge z'uko mu gihe leta itofata ingingo ruhasha zo gukinga ikwirakwira iyo ngwara mu bintu bishobora kuyangara kuri ayo makenga y'abanyagihugu radio inzamba nirashobora kuronka muganga Celestin Chongera arongoye ibijanye n'amagara y'abantu mu ntara ya Kayanza
Ugutanga urucanco rw'ikiza cha COVID-19 ngo se umugambi w'umuntu abone umugambi wa leta leta y'u Burundi ngo nireke gufata mpira abanyagihugu ibahimirize nyabona bose ku mugambi ugiye gutangura wo gucandaga ikiza cha COVID-19 ibyo bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye n'indwara zandukira komeko nakuze inyuma yaho umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu Gervendira ko buca yashikirije cese kuri uwa kane ko leta ta mugambi fise wo guhimiriza abarundi bose kwikingira ico kiza kubwiwe incanco zigira ziboneke ngo zizoshirwa mu bubiko ubishatse agenda vyisabira candagwe n'inkuru tubaza Blaise Nijimbere
Jerevendi lakobucha mwishikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ariko agirisha inama abakozi bo mu bushikiranganji arongoye yamenyesheje ko umuntu wese ashaka gufasha incancu zikiza COVID-19 yozizana zikabikwa mu kigo Kamebu na INSP uzokenera urukingo wazokwegera abijejwe barumutere kuko leta nta mugambi rusangi w'igihugu ifise yo gucandaga abarundi
yavuze ko leta mu mubyeyi nibakuzanira iyo vaccine tuyibike umurundi azoyirondera acagenda abakristu mu ntera agashinge basi bamutera no kuri mbere ntagira baza gutangira kubikosa mwabandi baza aho yica bandika ngo mureta muri mbere ko vaccine ngo abarundi bavaccine ndate kwavuze umuntu wese azo vaccine wa kubushake bwiwe kandi leta nta mafaranga izoshyira mu kugura vaccine eka ntana rwo ushaka kuzana wese nazane aba tuyike utashaka kubashisha utazane tuyike
kubwa ko mikona kuze muhinga mu bijanye n'indwara zandukira ngo birababaje kubona leta y'u Burundi atantambwe ikiragira mu kugwanikiza sha COVID-19 gutanga urukingo gwikiza COVID-19 umugambi w'umuntu n'umugambi wa leta leta y'u Burundi ngo rero nireke gufatamira abanyagihugu ibahimirize nyabo na bose mu mugambi ugiye gutangura wo gucandagikiza COVID-19
utanga urukingo n'umugambi wa leta sumugambi w'umuntu w'umunyagihugu kuko ibikenewe abakenewe yuko acanshwa abantu benshi bashoboka uhereye kuri abo bantu iyo ngwara ikunda guhitana abantu bafite imyaka abantu bafite indwara zindi zidakira bafise ubumuga mu mubiri abantu bakora kwa muganga abantu baba ahantu hamwe abapolisi abasirikare abantu baba mu bigo bateze gukora ahantu bama bari kumwe abo n'abantu bategereza guhekwa kugira ngo bagabanye irandagata gico cyiza
kuni bitangaje n'izindi ngingo zagiye zishikirizwa na leta mu kugwanikiza COVID-19 nizigeze zubahirizwa
none iyo leta ishe umuntu yibaza iri kubikorera iki ni kwereke ifata bugwati abanyagihugu ni kwereke itabaho umuco mwiza igituma uguruca rutatanga mbere usanga n'izindi ngamba zabize kuvura zabize gupima icyo kiza zabize kwikingira byose bibya na bino bivugwa ku munwa mugabo nta namwe bikoreshwa abantu bagenda menya mbere n'umushinganyi w'amagara abantu bakubivuga ati nta na kimwe gikurikizwa
ivuga rero nimwe muri leta y'u Burundi mu gihe n'umushinganyi w'amagara y'abantu tajya ndi ku mana yarayamenyesheje kuri uyu wa gatatu ko abarundi bagiye kuroshwa urucanco rw'ikiza cya COVID-19 vuba bayifashijwe n'ibanki y'isi yose ngo umunyagihugu azoroza ubwo rucanco kugashaka kwiwe kandi uwo ruzogirira ingaruka mbi ntibizobazwa leta y'u Burundi
abanyagihugu basaba leta y'u Burundi kureka kwiteza utunyoni ahubwo igahimiriza abantu kuja kwicandagisha ikiza cya COVID-19 ku neza y'igihugu abanyagihugu baganiriye na radio Inzamba bavuga ko urucanco rwa COVID-19 ari ingirakamaro kubera ko ikiza gihanze isi yose tubumvirize
abenegihugu n'ubu ntibaramenya akamaro k'ubwo rucanco bamwe bacafise amadigani aco gituma uruhara rw'ababijejwe mu guhimiriza no guza gusigurira abenegihugu bababwira akamaro cane cane k'ubwo rucanco ari ntangire ibindi navyo tuzovyimenyera twebwe umwe wese ku gahanga kiwe uko avyoba vyumva
niyo ni intambwe ya mbere ko bakiriye kuvuga ngo ngo bazorutera akagira ingaruka mbi ntibaze babaze leta rero bintu bavuga abategetsi bacu biratuyobera biraducanga twebwe abarundi barazi kuduhendanira ku kuntu uko iyo bataba barushaka ntibakira ntibakutora izo zo gucandagisha hanyuma nta ngaruka mbi nta n'imwe izoba
nta mwe gikwa zoja kwicandagisha urwo rucanco mu gihe yumvise abamutwara bavuze yuko ingaruka mbi zose zizoshika batazomubaza batazobaza leta urumva ababanjije kuzibira yuko atamenya yuko azoja ko guteza naho gutse kandi awuri umuntu w'umunyagihugu mwumvise leta imaze kuvuga ati niwagwara ugapfacaho kugira ikintu uzotubaze nawe ntabwo uja kwiteza urumva rero naho bagwemeye bagwemeye batagwemeye kwaba ari kwikura no kwikubyora
Inzamba
turabandanya amakuru mu bijanye n'agateka kazi na muntu amabaro ya mpimba Gitega na Muramvya niyo yibonekezamwo ubwinshi bw'abanyororo batararekugwa kandi barahejeje umunyororo baciriwe ibyo biri mu cegeranyo casohowe kuri uwa gatanu n'ishyirahamwe ya CAT riharanira agateka kazi na muntu umushinga wa manza ni burumunsi Jean Claude ajeje gisata cy'amategeko mu ishyirahamwe ya CAT avuga ko batewe umuti muhagaze n'abanyororo bagifunzwe kandi barahejeje igihano cyabo asaba umushikiranganje ubutungane kubahiriza amategeko mu gutunganiriza abo banyorora umviriza
akati Burundi iramaze kubona ko naho amategeko y'u Burundi atomoye cyane cyane byerekanye n'ibyo byo gupfungwa tushaka kuvuga nk'ibwirizwa shingiro cyanke igitabo cy'amategeko kigenga itohozwa n'ibanishwa ry'imanza z'ivyaha ko ingingo zifatwa n'amasentare zitubahirizwa na gato mu guhonyanga aya mategeko duhereje kuvuga izo ngingo zimwe zimwe rero zemera gushira mu ngiro turavuga nk'ibyerekanye no kurekurwa gagateganyo nyororo baba bejejwe ku byaha bakurikirana mu byaha bya politike kamera nabo bahejeje iminyororo yabo Matoza rero akati Burundi yagize muri kwezi kwindwi mu bahero ya Gitega Muramvya na Mpimba niho twasanze hari abanyororo benshi babandanya bapfunzwe bari muri uwo mugwa w'abanyororo duhereje kudondaga aha rero tukabona ko ari uhonyangwa ry'amategeko irengeje kuko ababikoregwa baba ari abantu baba bafatwa nk'uko umenga batavuga rumwe n'ubutegetsi aha tukavuga bafatwa nk'abari mu migambwe itavuga rumwe na leta hanyuma hakabamwe n'abandi bahoze mu gisoda cya kera imbere y'uko abanga bitwa ba XFAB ibyo kandi bigakogwa abajejwe ubutungane cyangwa abajejwe amabohero bari ko barabirorera ko ariyo babona bishira mu ngiro ari icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu bama bashaka gutereka abanje no gutohoza kuri uwo mugwe w'abanyororo be nabo bose turiko turavuga usanga benshi bakurikiranwa kuri ico cyaha cyo bita attentat à la sûreté intérieure de l'état abantu rero bakurikiranwa kuri ico cyaha biragoye ko bashobora kuva mu minyororo naho baba bejejwe n'ubutungane cyanke bagaheza iminyororo ya. Kuri izo zose rero akati Burundi irasaba bimwe bishibitse umushikiranganje w'ubutungane ko yokora uko ashoboye kugira ngo yubahirize amategeko mu kurekura abanyororo bose bejejwe ku cyaha cyanke bahejeje iminyororo no kuraba kandi nabo twara amabohero cyanke abatwara amaparike banka kurekura abanyororo bagahanwa kuko baba ariko baranyanga amategeko kandi ariyo bateza kuyubahiriza.
Kubatse umuntu nk'unyurujwe abiwe ntibamenye aho yajanywe ngo n'icyaha gihanwa n'amategeko y'u Burundi na mpuzamakungu bivugwa n'umushinga wa manza arambere n'igarura avuga ko ingendo mwe niyo ari nayivamwo k'umuntu aheza akabugwa irengero tega amatwi arambere n'igarura
icyaha cyo kunyuza abantu bakagenda amazima yango ni icyaha kiri mu byaha bikomakomeye icyaha mbere hambavu yo gukorera amabatagira izina ubugikorewe ni icyaha gihungabanya n'ubuzima bw'abamwegereye n'umuryango wiwe mu kiringo kinini cyane kuko batigira bamenya ibyashikiye iwabo ni icyaha rero umunsi kiriho gifata urugero ruteye ubwoba mu Burundi ibyo bigashika mu gihe abategetsi batandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu babandanya kuvuga ku maradiyo ko icyo cyaha kitariho mu Burundi ko abitwa ko banyuruzwa ngo babagiye mu migwi igwana idata ngo barungiswe mu Rwanda muri indwi yonyene kuva ku munsi wa mbere uheze hanyurujwe abantu babiri witwa Sabimpa Serge na Jean Claude Majambere bose akaba ari abaforoma mu ntara ya Mwaro Sabimpa Serge we akaba yari yaheruka kukabishwa aho habonetse urwandiko rutari ku izina ta n'umukono aho rumugabisha yuko azicwa kubera ko yoba yarashize ahabona umuganga twara district sanitaire ifota ko yoba nyuruza konona nitunga y'iyo ntara y'ubuvuzi biratangaje rero yuko umuntu aho gukingirwa na cyane cyane ko byari byagaragaye yuko ariko aratega ubwoba umunsi wa kabiri yari yazindutse aja ku kazi ntatahe akabugwa irengero na Jean Claude Majambere nyine umuforoma yafashwe ku munsi wa gatatu n'ibintu biteye ubwoba n'ibintu bibabaje ibyo bikaba ku murango ejo rero igishikira Sabimpa Serge igishikira Jean Claude Majambere yafashwe na bamwe mu buyoperereza ejo twibaza yuko abategetsi batazovuga yuko ngo bagiye mu migwana kuko abo bantu n'abantu bazwi n'abantu bakoreye igihugu gufatwa bakabugwa irengero ni ibintu bidaha ishusho ryiza igihugu kuko ntushobora kwita umwicanyi umuntu utakira urubanza nihaba hari icyo bagira ni bashira imbere y'intahe hako babanyuruza bakatera agahinda mu miryango yabo
nambe nigarura bivuze inyuma yaho muri indwi hanyurujwe mu ntara ya Mwaro abaforoma babiri amakuru atangwa akabavuga ko abaforoma bazira ko bashize abona ubunyonyezi bukogwa n'abarongoye ibitaro by'ifota mu ntara ya Mwaro igenekezo ya 33 z'ukwezi kwindwi buri mwaka makonga ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu uwo munsi mukuru kabushitse mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hamaze iminsi itari mike yibonekeza urudandazwa rw'abantu bashorwa mu bihugu by'Abarabu ishyirahamwe ryishinze kugwanya amabakorerwa abana n'abakenyezi ONRCT Uwe Ton Frère riharura abarenga 300 bamaze kugurishwa kuba mu ntango z'uno mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu ni naryo mu rwandiko ryasohoye kuri uwo munsi mukuru risaba mareta gutuza ku kabi inkuru tubaza Delicia Kamikazi.
Ivyegeranyo bitangwa n'amashirahamwe aranira atekazi na muntu mu Burundi vyerekana ko urudandazwa rw'abantu rusigaye rwimanukaje mu gihugu cy'u Burundi. Ishirahamwe ryishinze kugwanya ubugurano bwa none n'amabi akorerwa abana n'abakenyezi ONSET Uwe Ton Frère Prime Mbarubukeye arirongoye aravuga ivyavuye mu matohoza iryo shirahamwe ryakoze
mu mwaka wa 2022. Abakenyezi abagabo abigeme n'abana barenga 303 baratwawe nk'inyagano mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabie Saoudite, Kuwait, Qatar n'ibindi. Aha twovuga kandi ko no mu ntango z'umwaka w'2021 abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi bashika 16 barafashwe n'igipolisi cya Tanzania ku butaka ka Tanzania kuwa 29/0 umwaka wa 2021 bariko batwagwa nk'inyagano mu bihugu by'Abarabu. Tuvuga kandi abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi 89 bafatiwe ku gataka k'igihugu cya Kenya kwa 2026 ruhuhuma umwaka 2021 turimwo. Twovuga kandi n'abandi bakenyezi n'abigeme 30 bafatiwe kugataka k'igihugu cha Uganda mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka nyine turimo 2021 nabone bajanywe nk'inyagano mu bihugu by'Abarabu.
Iryo shyirahamwe riravuga kandi ko abakora urwo rudandaza batagira umutwe abana bakiri bato bagurishwa cyane cyane mu gihugu cya Tanzania bagakoreshwa imirimo itandukanye kandi ntibahembwe.
Abantu bakora ubwo bugurano bwa none bamaze gutuzwa baciye bahindura umukenyuro baca batangura gutwara mu kinyegero abana mu kibanza c'abakenyezi n'abigeme babakuye na cane cane mu ntara zihana urubibe na Tanzania nka Muyinga, Cankuzo, Ruyigi, Rutana, Makamba, Rumonge n'izindi. Twisunze rero amatohoza ishyirahamwe kirongoye ayo matohoza tukaba twayakoreye muri komine imwe y'intara ya Muyinga ariyo komine Muyinga nyene twasanze imisore n'abana 188 bose baratwawe nk'inyagano mu gihugu cya Tanzania muri aya mezi 6 ya mbere y'umwaka w'2021 bajanyweyo gukoreshwa ibikorwa biruhisha nko kubarimisha itabi, imyumbati, kubakoresha ibikorwa biruhisha cyane byo mu nzu n'ibindi. Duca dusanga rero ku mutumba Nkoyoyo hatwawe muri Tanzania imisore n'abana bashika 76, ku mutumba Nyabihira hatwawe muri Tanzania abana bashika 45, ku mutumba Murama abana n'imisore bashika 18, ku mutumba Rusumo abana n'imisore bashika 33, ku mutumba Kavumu abana n'imisore bashika 16, bose hamwe bakaba ari imisore n'abana ingana 188.
Ku bijyanye n'uwo munsi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni Antonio Guterres mu rwandiko yasohoye avuga ko muri kino gihe isi yose yugarije n'ikiza covid-19 ubukene budasanzwe burimonekeza mu miryango. Ibero vyerekana ko imiliyoni 129 z'abantu ku isi nzima biyongereye ku bari mu bukene budasanzwe. Ivyo ngo bigatuma haba abashabikiye mu kiza bagacuruza abandi. Ababangamiwe gusumba ni abana, abakenyezi n'abigeme. Asaba leta gutuza ubwo rudandaza mu guhana abarukora.
Barekuwe nyuma y'amasaha 20 bafunzwe abo nabo n'abadandaza ku isoko nkuru ya Gitega bari bafashwe ejo kuwa kane mu isakwa ryagizwe muri iryo soko. Bafashwe kuko badafite ngo amafagitire y'ibidandazwa byabo. Ivyo navyo igipolisi kikavyita ubusuma fraude mu Gifaransa. Inkuru ya Trifine Kane wabo.
Abo badandaza barekuwe babanje gutanga amafaranga 220,000 umumwe wese nk'uko amakuru ava muri iyo soko ya Gitega vyemeza. Iyo sakwa ryo kuri uyu wa kane rikaba ryari ryatanguye isaha zine z'igitondo. Igikorwa carimo igipolisi n'abajejwe intwaro aho Gitega byagizwe mu bibanza bimwe bimwe by'iryo soko nk'uko uyu muntu aba Gitega abivuga.
Bajya mu bitenge ama televiziyo, ama radio, naho bita kwijabe. Kwijabe ni ahantu bakunda kudandariza ibintu by'amagendo, ibintu cyane cyane bakarira ni ibintu by'isima. Isima muri kino gihe imaze igihe iduzwa ku rugero rwo hejuru. Nta mufuka w'isima ubwo 24,500 usanga uri kuradandazwa ku giciro cy'ibihumbi 29 cyangwa 30.
twarondeye kuri telefone komisere w'igipolisi mu ntara ya Gitega Habogora Imana Evariste kugira agire icyo bivuze kuri ico gikorwa ariko ntitwamuronse.
Abadandaza imiti mu mazi y'ubudandaje bita farmasi bari dogere igipolisi cyo mu ntara ya Makamba ivyo bikaba byaturutse kwisakwa ryakozwe kuri uwa kane mu mafarmasi yo mu makomine agize intara ya Makamba baje gusuzuma imiti yataye igihe ariko abadandaza bakaba batangajwe no kubona hambavu y'imiti n'amafaranga yose yari yacurujwe yarafashwe n'abo bapolisi. Inkuru tubaza Vanessa Muiteka.
Muri icyo gikorwa cy'igipolisi intumbero ngo yari yo gusuzuma no gukura imiti yarengeje igihe muri ayo mazu adandarizwamo imiti. Ariko abadandaza imiti bavuga ko batangaye kubona igipolisi kijaniranya kigafata amafaranga yari yaradandajwe atansiguro n'imwe babahaye. Abo badandaza imiti bakagiriranya ko amafaranga yafashwe mu makomine atandukanye yaba miliyoni zitanu z'amafaranga y'amarundi. Abo bakiyongera ko amafaranga y'amashiringi ya Tanzania hamwe n'amafaranga y'Abanyamerika. Aba badandaza bavuga ko batangazwa n'iryo sakwa kuko hari abaganga bakora mu turere tw'ubuvuzi bajejwe icyo gikorwa kandi kiyo yataye igihe baca bayishira ukwayo kugira izotwagwe mu kibanza cyabigenewe. Basaba barongoye igipolisi kubasubiza amafaranga yabo kuko yo atataye igihe. Uruganda rwa Radio Inzamba ntirushobora kuronka kuri telefone yaba Emmanuel Manariyo komiseri w'igipolisi Makamba yaba na muganga Ntiranyibagira Oscar arongoye ubuvuzi muri iyo ntara kugira batange umuco ku bijyanye n'iryo sakwa.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Gushinga ibiciro biva mu byimbugwa mu Burundi bishinzwe na leta ngo ni ibintu byo kwitondera kugira ngo habe umugambi wo guteza imbere koko uburimyi n'abarimyi. Ibyo nibishikirizwa n'ishyirahamwe Parsem mu kiganiro gishyirahamwe ryatunganije kubamenyesha amakuru. Faustin Ndikumana arongoye Parsem agasigura ko leta yari ikwiye guha umwidegemvyo abarimyi n'abadandaza mu gushinga ibiciro by'ivyimburwa vyabo. Umviriza.
Nibaza ko ibintu byo mu butunzi by'ubuhinga biragoye yuko bidandaza usanga bigurishwa n'abantu benshi, bigurwa n'abantu benshi ku isoko, abagurisha ibintu ari benshi, abigura ari benshi, biragora ingene igicirwa ngo ntigitera guhinduka. Burya umwe wese arafise igiciro ashaka gushinga, aravye, hari umuntu aba yibyimburiye mu murima, aba yabiranguye, abikuye agiye kubigurisha ahandi, kuko ho nyene na provisionnement ni ku kukintu. Ibintu byimbukiye mukayanza imuhinga bitariyo ugiye kuri gukurira mukayanza kabiza ari muhinga hari kindi serivisi ashizeko kandi mu biciro bishobora bizagira hino ushobora kuza rero ibiciro bigugu n'ibintu bigoye uko haro n'ubusanga n'imiturire cyangwa bamwatse mu ibarabara bamugoye icyo ugasanga aravuga ati jewe nanje ka kanyungu kanje ho gukorera nkore yaya. Nibaza ko ibyo kwa no kwa kandi uburenganzira mbere rimwe rimwe n'umuntu wese ku kintu yiruhiye igikuye arazi yakiragwe habwo ashaka bikuye mu murima. Nibaza rero ko ari kintu cyo kwitonderwa kubijanye naho n'ibyo nk'imburi kuragurwa n'abantu bashyira amasoko urumva babuze igiciro cy'amajyaratandatu na mirongo umunani ukabigeze ku gihumbi none leta igira isubira idandaze yabuje abadandaza basanzwe yuko batazosora kudandaza ibintu by'ibiribwa bimwe bimwe biga none leta izoshibiranguza ku wundi bagwiza n'abandi bagwiza tsonga za kubigura muri aya masitoki none ko ibintu cyane bigura amabutike none izoshika amabutike gute izoshika ku isoko izwi gute none umwaza uja kugura ikintu atonde mu masitoke yo mu mashuri ahari bya himu leta izo bikura muri aya masitoki y'ijana n'uwo muhaza kubirangura ndo wabirangura dusashira kinyungi iyi mbego abazaza kubirangura kuri uwo birangura ijana amabutike wewe uzarashira kinyungi ingana gute ubwo ntimuzobona ko bizoshobora kuba jana basanga ahubwo biranazinze gusumba kubera nibaza yuko ari ibintu byo kwitondera kandi noneho na leta bujya gushyiga igiciro ugurira ku ikintu hama gasuka tukidandaza wenyine ibyo bintu ntibigasioneri na leta nyuma ishaka kuba mudandaza mu bandi igiciro ushyize ku mirongo itatu na mirongo umunani n'abandi bareka bagashyira igiciro bagashobora kugura ibyo bintu umwe wese akidegeye.
Faustin Ndikumana asaba kandi leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ibindi bisata bisahirize igisata cy'uburimyi kugira ngo ubutunzi bw'igihugu ubwisununure.
nibaza ko gihabaye mu Burundi ari uko bukicari ingorane zo mu burimo ivyo naye amasi kubura igihamasa amaze kugabanuka cyakenda na yagriculture intensive isaba uburyo bwinshi abantu usasa isaba uburyo bwinshi imyavu amase y'ikizungu ibi by'imbuto zirobanuye ubushakashatsi bukomeye ukurabona n'uburimo n'ubworozi buracataga 40% y'umwimbo wose naho kugwara 90% twovuga rero muri rusange ko tutaba ko uburimo n'ubworozi bwonye nari ngo buzokura ubukene mu Burundi ngo bwire ku basaza ekonomiki burakene gushyigwa n'izindi sekiteri kuko igihe abatongo yagabanutse usanga tugeze kuri hegitari icakara cy'hegitari hamwe hamwe kuba munsi n'ingomi zirenga 30% zidafite amatongo zirima hari abantu batarishoboye kuronka barimo nabo bari baronka nk'icyadikize none abashobora kurima nabo bibasaba uburyo nabo bazaba ariko barabikora niba bishyira ku isoko abo bandi bazobigura bigenze mu gihe bashoboye kuronka iyindi myuga bakora kuraba inyene kwasase mu Burundi nyene yoshoboka kugira abantu benshi bashobore kuronka icyo baza barafungura mu bihe ibi nabiri
mu gusozera n'amakuru tubabwire ko umunonozi Francine Niyonsaba yaserukiye Burundi mu nkino za Jeux Olympiques yakuwe mu ihiganwa ry'imetero 5000 mu mupira w'amaguru naho mu nkino za Sekafa z'abadashika n'imyaka 23 Burundi bwatsindiwe mu rukino rwa nyuma inkuru dusekerezwa na Jacob Sibomana
urukino rwa nyuma rwahuje Burundi na Tanzania ibihugu bibanye abakinyi ba Jimmy Ndayizeye ntacho batakoze ariko bakabarangije urukino atagitsinda kibonetse nkuko amategeko y'iryo higanwa yabivuga bace batera za penalty zitanu za mbere iyo migwi yose yajinjije ya gatandatu y'u Burundi Adolphe Hakizimana yayihushije wa Tanzania arayitsinda ico gihugu kibona guterura igikombe mu kibanza cya gatatu mu rukino rwabaye kuri uno wa kane Sudani yo mu bumanuka yatsinze Kenya igitsindo kimwe ku busa iki twari kibanza cya gatatu mu nkino nazo za Jeux Olympiques ziko zibereye Tokyo mu Buyapani umunonotsi Francine Niyonsaba yashitse ari mu kibanza cya kane akoresheje umwanya w'iminota 15 n'amasegonda 56 ku metero 5000 naho icyo kibanza cyamuha uburenganzira bwo kuja mu nkino za nyuma Niyonsaba yakuwe mu mahiganwa yagirijwe ko yaciye mu kibanza kitari kimugenewe umubabaro rero kuri uwo munonotsi no ku bakunzi biwe nari ryaraherutse guhindura ikirere yiruka abitegetswe n'ishirahamwe mpuzamakungu kuko afite imisemburo isumbuye abandi bakobwa ava ku metero 8 yatwaye mu mudari mu nkino zabereye iyo mu mwaka w'2016 aja ku birere birebire zatumye Burundi buhomba umwizero w'umudari ariko baracasigaye irindi higanwa aho Francine Niyonsaba ziruka ku metero 10,000 igenekerezo ry'indwi ukwezi k'8 mu bandi banonotsi bari Tokyo Audrey Nakaza higanwa mu koga yarangije mu mugwi wiwe ari mu kibanza ca kabiri akaba afise uburenganzira bwo kuzohiganwa mu gice ca kabiri gishira ca nyuma ku metero 50 Beli Kresuz Ganira, Yoga, na Habyarimana na Honera Tera ni ngumu, baramaze gusezera muri ayo mahiganwa.
Arakenuye Jacob Sibomana ni ngaha duciye dusozera amakuru twabateguriye, mwakoze mwese mwayakurikiye. Arisa Kimana nkaba ndabifurije ibihe byiza naho ubutaha.